Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Sangwi kaze bakunzi mwese muandanya mukurikira na Radio Nzamba katika kawe ya sango ya makuru mukirundi twabateguriye kuri no musi wa kabiri turigerekerezo rya 44 munyonyo umwaka 2020 ayo twabaturukanije naye akaba hagaze ku ngiro nkuru zikurikira umujyango w'umuhisi Richard Habyarimana yahora rongoye umugambi CNR ku mutumba Mbogora muri komine Nyabihanga uburi kuragirwa kwiterabwoba nimbonera kuri Dieu Donné Seng yumva bataziragwembe afungiwe mu ihohero rya Murambya yagirizwa kugandagura Richard Habyarimana nimbonera kuri bataziragwembe akaba kunzwe kuboneka kenshi mu mpera z'iyinga yidegembya hanze y'ibohero Misori bili nayo ku musozi Gatovu zone Munagano komine ni ntara ya Muyinga yaritavye Imana mu gatondo ko ku munsi wa mbere igwe ko n'umusozi aho bariko bihimbiza habo ku mutumba burana muri iyo zone ya Munagano bidaciye mu mategeko n'ibyo nyine twabaye bateguriye Islam na yo CBDBH Vicar lidahani na gateka kimunzi risaba Islam ya Esther gukora ibishoboka kugira zimwe mu muzi z'abarundi bahungiye imurongwe mu gihugu cya Kongo zigwaye ingwara zidakira zivugwe kandi zinaronswe ibyankenerwa mu mfungurwa byose twabateguriye muri ano makuru agarariwe mu nyunga bw'ivyuma na Jospin Duwimana mukanyi sase amakuru mu idonito
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org
Ndasuwe kwa ikaze murano mu makuru tujya duhere kuri zino nkuru zivunaguye abana babiri bakiri bato umwe w'imyaka 2 n'undi w'imyaka 7 bo mu muryango umwe nibo bitavye imana bakwishwe n'inkuba ku mutumba buvumbi muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga inyuma y'imvura nyinshi yaguye umwanya munini guhera isaha zitandatu kuri uyu wa kabiri nkuko amakuru avaho kuri uwo mutumba byemeza Merezi 3 za sekuru wabo bana nyene zikaba zahitanywe n'iryo sanganya reka n'igice cy'ishure shingiro rya Gatwenzi kikaba casambutse no ku mutumba wa Rushombo muri yo komine nyene amazu 3 akaba yagurutse tukiri muri yo ntara nyene ya Muyinga imisori ibiri yo ku musozi Higatovu muri zone Munagano komine ni ntara ya Muyinga yaritavye imana mu gatondo ko kuwa mbere igiguwe ko n'umusozi aho bariko bimba inzahabu ku mutumba uhurana muri iyo zone ya Munagano bidaciye mu mategeko kuko amakuru avaho abimenyesha Enguru ki Burundi w'imyaka 22 na Ndayisenga afisha w'imyaka 27 bose baturuka ku musozi Gatovu baguye ko n'umusozi bari mu kirombwe cy'inzahabu birananirana kubakurayo bagihema Huko nyina ya makuru abandanya vyemeza kuva umwaka rero utangura abantu barenga 10 nibo ngo bamaze kwitaba imana bari mu birombwe mu bibanza bitandukanye byimbwamwo inzahabu bidaciye mu mategeko
uburyo bwo kwirinda coronavirus mu bibanza bifungirwamwo abantu gushyira muri ivyo bibanza ivyankenerwa byose byo kwikingira coronavirus Uhimiriza abafungwa gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira coronavirus. Kwambara agafukamunwa no gupima abafungwa bashasha bibitegeko. Kwama hakogwa ibipimo ku bafungwa bose. Iyo naho habonetse abandi uyu mugera wa corona batandukanye n'abandi. Guhagarika urujya n'uruza rukogwa mu bibanza bifungirwamo abantu. Kubahiriza amategeko y'igihugu na mpunza makungu agenga abafungwa na cyane cyane uburenganzira bwo kwivuza.
Akona akamu kahajui Nzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
amakuru twabateguye arabandanya wahora rongoye imbonera kuri muri komine Nyabihanga Dieu Donné Seng yumva bataziragwembe umunyoro rapfungiwe mu ihoro rya Murambya yobaronswe imusha zo gusoka ibohero mu mpera z'iyinga kuri uwa gatandatu no kwimana heze bivugwa ko yagiye gutera ubwo bibyabona n'umuryango w'umuhisi Richard Habyarimana yahora rongoye umugambwe CNR ku mutumba Mbogora yishwe yabanje kunyuruzwa niyo mbonera kure batazira gwembe mu gihe cy'imyamamazo y'amatora aherutse kuba hari muri Rusama uyu mwaka tubibaze Bonfils Niyongere
mbonera kure Dieudonné Nsengiyumva batazira gwembe yararongoye ugwaruka bw'imbonera kure muri komune ya Bihanga y'intara ya Mwaro yabonye ku gatandatu no ku Imana heze ku mitumba ya Kibungere Mbogora na Murama muri komune Nyabihanga cyo kimwe no muri komune ya Giheta y'intara ya Gitega mu gace benshi bita kwa barajingitwa abegereye umuryango w'umuhisi Richard Habyarimana bavuga ko batewe umutima uhagaze no kubona uwabiciye iwabo ariko ari degembya
abanyagihugu b'Inyabihanga hamwe n'umuryango wa nyakwigendera Richard Habyarimana turayagishingwa n'ubona uwamuganda ngwe ariwe arongoye imbangara kure muri komune Nyabihanga Nsengiyumva Dieudonné yidegembya mu gihe twari tuzi yuko ari indaya y'ubutungane imuranze nshashara mwagiriye no bari kumwe ifabolis nubwo utamubona yitegenza atanu n'umwaka urahera
Dieudonné Nsengiyumva batazira gwembe yoba asohogwa ibohero mu gihe cyose umpera ziyinga yoba kandi yarateye ubwoba ibyabona akongera akaba ariko arondera ibyabona byoza kumukura ko icaha na cyane cyane ku rubanza muri sentare y'iyungurizo rutekanijwe muri sentare y'imanza ya muha kuri uyu wa gatatu igenekezo ya 25 munyonyo umwaka 2020 mu gihe cyose abari kariyunguruza akoresha imodokari ya mustanteri wa komini ya Bihanga Adrien Ntunzwe n'Imana n'ipikipiki abanyagihugu b'Inyabihanga batashobora kumenya nyeneyo amasoko ya Kaduyi Nzamba agateka kawe mu ibohero rya Muramvya aremeza ko umunyororo batazira gwembe yasohotse ibohero ku minsi ya gatandatu no ku Imana y'indwi zibiri zikurikirana atabonetse muri iryo bohero ahamagawe kuri telefone n'uruganda rwa Kaduyi Nzamba agateka kawe Adrien Ntunzwe n'Imana mustanteri wa komini Nyabihanga arahakana kw'imodoka ariyo idakora muri ibyo bikorwa akavuga ko bamubonye inyabuna batereza guca bamuhagarika ku ruhande rwiwe urongoye ibohero rya Muramvya Telesphore Manirambona batazira matera ku kibazo cy'uko bahaye uruhusha uwo munyororo yasabye abamenyeshamakuru ba Radio Inzamba agateka kawe kwishikira ku ibohero rya Muramvya kugira ngo bamenye ukuri kuri uyo munyororo ariko akavuga ko asanzwe ari mu ibohero
ngira mwoza ku ibohero mukarinda byasira ngo no ngene ndabishira muri kigohe ngira niho mwobona sasa gisi kasha ndabivuze ko kuko ntacho ndabiziko mbona ari mu ibohero
abandi banyororo bari mu ibohero rya Muramvya bakaba batanezwezwa no kubona iyo mbonera kure yagirizwa icaha c'ubwicanyi idafatwa nk'abandi banyororo
Bonfils Niyongere tumukengurukire jaho bukera niho hazotangurira ikiringo c'imisi 16 yo kuzirikana no kugwanya mabakoregwa abakenyezi bikogwa bizoshimikirwa ko mu Burundi ngo nokuzomenyekanisha itegeko rikumira kandi rihana abakora mabi akoregwa abakenyezi rikazomenyekanishwa mu ndongozi byo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje wo gufatana mu nda n'agateka kazi na muntu email de sabushimike tumwumvirize
mwaka irosekeza kizokwisunga ikibo kivuga kiti Burundi bwa kaka twese hamwe turandurana n'imizi amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme irisekeza rishitse leta y'u Burundi iriko irakora bimwe biboneka ngo ako karanda gatutswe mu gihugu mu gushigikira cyane ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi ngo bagwanye ubukene ko ntandaro ikomeye yayo mabi no kugwiza ibigo bifasha abayakorewe muri cyo kiringo ibikorwa bitari bike birategekanije na cyane cyane kumenyekanisha itegeko ryerekeye gushinga amabi afatiye ku gitsina gukingira abayakorewe no guhasha abayakoze ku ndongozi zitandukanye
iryo juri rikaba ryatunganijwe na mugenzanje Eddie Claude nini nahazwe iryo sekeza rero ry'iminsi 16 yo kuzirikana no kugwanya amabi akorerwa abakenyezi mu Burundi ikazotanguza ucyese mu Burundi kuwa gatanu mu ntara ya Muramvya tuwanae na makuru mugisata chubu tunga nehe gihano chifungwa jamezi atatu change akariha ya dawe ya mafrangi humbijana nicho gihano senare nguru inara ya Kayanza ya chirie kuru yuambere umugabo yagirizwa icaha cyo kuba yatyoje imico n'imigenzo y'igihugu wo mugabo akaba yagirijwe kuba ku munsi wa gatanu w'indwi heze yarishe imbwa yiwe afise intumbero yo kuyijya inkuru tubaza Parfait Mudasigana
Emire Ndayisenga w'imyaka 30 wo ku musozi Gahahe na komine Kayanza niwe yashengejwe kuri uyu wa mbere imbere ya sentare y'intango ya komine Kayanza umushikiriza manza akaba yamwagirije icaha cyo konona imico n'imigenzo y'igihugu cy'u Burundi mu gihe uyu mugabo yafashwe ariko arabaga imbwa yahora atunze ariko abantu bakaba bamutesheje atarayirya nkuko amakuru dukura muri iyo komine bivuga uyu yagirizwa ariyemerera icaha ariko akavuga ko yayibaza inyuma yaho ababanyi bari bamuremereye bamusaba kuyica ngo kuko yari yabahita nkuko ayo makuru abandanye bivuga uyu mugabo akaba yavuze ko yarafise umugambi wo kuyirya kuko cyari gitungwa ciwe inyuma yo kwisigura imbere ya sentare akaba yaciye asaba sentare ko yo mugirira ikigongwe mu nyuma umushikiriza manza akaba yamusabiye gufungwa amezi atandatu canke akariha ihadabu y'amafaranga 100,000 by'amarundi urubanza rumaze kuva mu iherero sentare yaho ikabasabye kumutezurira aje kurondera ayo mafaranga y'ihadabu ariko ivyo yasabye sentare ikaba itabihaye agaciro
Parfait mudasigana nitwo kwibagira rero bamenyesha makuru bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri no munsi wa kabiri imisa 400 bafungiwe mu ibohero ryo mu ntara ya Bubanza bagirizwa gukorana n'imigwi itwaje ibirwanisho mu gihe bafashwe bagiye kurondera amakuru igihe umutekano wari wahungabanye mu ntara ya Bubanza na wabona bo ni Christine Kamikazi anyesindira ubusa Terence Monzenzi na Egide Harerimana amashyirahamwe atandukanye arabandanya gusaba ko barekugwa kuko bari kubahugwa akazi kabo ko kumenyesha amakuru
keneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
ari makuru tubananize kuri no nkuru ivunaguye Petero Buyoya ntagiserukira umuryango w'ibihugu vya Afrika mu gihugu ca Mali no mu karere ka Sahel yaratanze imihoho haraheze indwi zibiri nkuko amakuru ava mu muryango w'ibihugu vya Afrika bivuga yoba yatanze imihoho kubera ari mwishira hamwe ririmo Burundi Sentare na inyuzwa y'Burundi kaba yari herutse gucira urubanza uyahoze ari umukuru w'igihugu gufungwa ubuzima bwiwe bwose kumwe nabo bari kumwe bafashanya kurongora Burundi bagirijwe kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya President Melchior Ndadaye hari mu mwaka w'1993 tutandukire amakuru avugwa mu gisata cy'impunzi z'abarundi hari abarundi bahungiye mu gisagara ca Nyamata karere ka Bugesera batararonswa ibibaranga nk'impunzi nabandi batarandikwa nk'impunzi bahamaze imyaka irenga ibiri abo bose bavuga ko ibyo bibabera intambamyi mu byo barondera kugira babeho nko kurondera akazi mu ishyirahamwe ya SR bagasigura ko hari igikorwa cyo gusuzuma ko biyandikishije bakiri koko ku butaka bw'u Rwanda kandi ko gutanga ibyo biranga mpunzi bifata umwanya munini tubibaze Francine Kanyange
Papuro na kimu kise kikuranga ni mwanzi, ni mungu zima wabuga hakati.
Abel, awa mugisagara hata Nyamata, ya mungi ya Mugwanda kufamu mbibili na chumi numu nani, aliko avuga ko atawiranga imhundi, afise kukatara ndikwa.
Mnivarura jawa ye mbibili na chumi chenda, hageza mbihira tutashikiri uwe. Mishayisawa kwa tulindira, mumena za wibili na chumi chenda, watugia yuko wangiyo kunatuko kututunga aniliza, tulindira katoi, mkwakabili waiwa duhae randevu, mgao hachi hawa ibehebja korona, kushikanu uwi, hakeze tutara vironga.
Abafise ingorane zo kuba badafise ibiranga impunzi aha Nyamata barenga 40 nkuko babyemeza ivyo navyo ntibiborohereza ubuzima Mark numwe muri bo yaje mu 2019
tugira ibibazo byinshi kuko ntushobora no kuronka naho wiyungunganya ntabiri cangombwa niyo gwaye uri menya kuri byose mu mitsi heze baraduhamagaye muri hasere ngo aha Nyamata baratubaza ibibazo nyine twahunze n'ibiki twizeye ko bagomba duhi byangombwa ariko bacyo basubira duhamagara ku matelefone batumenyesha yuko dutegezwe kugenda muri migration kwabimenyesha ibibazo byacu hama nabo bakabona kuba urusha rw'uko duhi byangombwa
ase ayo mu Rwanda ivuga ko ivyo bidi nkuko umuvugizi wayo abisigura Elise Vichelan.
Ye une verification qui
hari suzumwa ririko riraba kuko hari abantu bari barahunze batashe bakagaruka birakenewe ko haba kuraba abakiraha nuko abariho aribo koko kuko harabiyandikisha ubwa mbere bagatanga izina ubwa kabiri bagatanga irindi indangamuntu zitangwa n'abategetsi bo ngaha kandi kuronsa indangamuntu abantu barenga 150,000 si bintu byoroshe bifata umwanya
Igisagara cha Nyamata kirimo impunzi z'abarundi zirenga 300 kawahunze injane zavuye kugusubira kwitoza mu kiringo cha gatatu kuwaho zarongoye Burundi Petero Nkurunziza
Francine Kanyange tumukengurukire mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye murongwe mu gihugu cha Congo zigwaye indwara zidakira zitavugwa ngo zinaronswe n'ibyankenerwa nk'ifungurwa ishyirahamwe CBBDH Vicar riharanira agateka k'impunzi risaba ishyirahamwe HCR gukora ibishoboka izo mpunzi zigafashwa. Paul Sharangabo icyegera cy'urongoye iryo shyirahamwe amenyesha ko impunzi z'abarundi muri rusangi zambwe muri gihugu muri ico gihugu zama zagize ingorane z'ibifungurwa tumutega amatwi.
Ubisanzwe impunzi z'abarundi ziri muri Kongo zimerewe nabi cyane kuko uretse ivyo byo by'abafisi ingorane zizo ndwara zidakira no mu buzima busanzwe harimo ingorane zikomeye cyane kuko hariho rimwe na rimwe usanga impunzi zishobora kumara amezi ane atatu zidahabwa imfashanyo zidahabwa ibyo kurya ugasanga rero n'ibintu bibabaje cyane. Mu mezi yaheze twarinze kwandikira ishyirahamwe HCR ku rwego rwa Congo turyereka izo ngorane turibaza ni igituma nimba na Soziniyana ni kugaburira impunzi ni barawundi buryo bakora ico gihe hari haheze amezi ane impunzi z'Irusenda na Murongwe bataronswe ibyo kurya bamwe babirirwa kuja gushakisha aho bakuru udufaranga ariko bikanka. Ubwo rero ibyo byose rero ntabwo dushobora kubishyira ku ishyirahamwe PAM tubishyira ku ishyirahamwe HCR kuko niryo rihagararira impunzi niryo rigomba kuvugana n'ayo mashyirahamwe yaba PAM canke ayandi mashyirahamwe asanzwe ajejwe ibyo bikorwa kwaba gutanga imiti cyangwa kwaba gutanga ibyo kurya ariko byose biba biri ku gatwe k'ishyirahamwe HCR ku rwego rwa Congo. Ubwo rero iryo shyirahamwe turarisaba ko ryokwikangura rigahaguruka rikamenya ko nimba ryiyemeje gufasha impunzi bakazifasha by'ukuri bagakora ikintu cyose cyotuma impunzi imeregwa neza bagakora ikintu cyose cyotuma impunzi igira ubuzima bwiza na cyane cyane guhabwa ibintu bya nkenerwa kuri abo bantu babagwaye bagahabwa ibyo kurya bagahabwa imiti kugira ngo ejo abantu ntibabandanye bapfa kandi by'ukuri byitwa ngo hariho ishyirahamwe HCR risanzwe bibafasha.
Ni kuri ayo makuru avugwa mu gisata cy'impunzi z'abarundi duce dusozera ko amakuru twabategura kuri umunsi wa kabiri fatikano kandi bakengurukire mwese Marco muradukurikira hanshi mbere bagenzanje mu ruganda bafashe kuyatorokanya Jospin Uwimana n'uwe mu bwinga bw'ivyuma nawe nyine ndamukengurukiye ano makuru mayakumashikizo na Job Eskangenda kuri yo nabandi bifurije kuranirwa muri hose naho ubutaha.